Y ni radio, es Villa América. Radio Isuja Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Uti mwese muduteza amatwi ifide niyo ngabo abaramutse abahikaze mu makuru y'akakanya. Leta y'u Rwanda ivuga ko itazokwihanganira abamenyesha makuru barenga ku mahame y'umwuga bitwaje ubwigenge bw'itangazamakuru.
Ubura umunyamakuru ntabwo bimuha umutwe uruta uwa karere rwose utuyemo. Urandikira abantu bafite ubwenge iyo babahaye feedback. Nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo yagiye guhakanya kanaka. Aba ari ahantu byamukoze.
Uyu ni Johnston Businge, umushikiranganji w'ubutungane w'u Rwanda. Ku ruhande rw'abamenyesha makuru hari abasanga icyo leta ishaka gushika ko ari ukubanumye.
Ibyiza bifite benshi bayivuga ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza ko n'ubwo bukeya bwabo bukora.
Uyu ni John Williams Ntwari w'ikinyamakuru Ireme. Mu Rwanda kandi sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibirengera imbibe ikorera Inyanza yasibishije urubanza rwa Madame Idamange iryamugwiza. Umuyahuzi yiturikije na bombe mu ikambi y'igisirikare mu manuko bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho mu masaha ya kare y'ino munsi wa kabiri. Ido ni ido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuyahuzi yiturikije na bombe mu ikambi y'igisirikare mu manuko bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho mu masaha ya kare y'ino munsi wa kabiri. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Abasirikare babiri bajejwe umutekano muri Somalia babwiye Ijwi rya Amerika ko hafi y'ikigo gikorerwamo imyirekano ya gisirikare umugabo yaje afise imyambaro ya gisirikare yiturikije ko bombe ageze ku irembo ryaho. Umwe mu bacungira umutekano kuri ico kigo ariko atashatse kuvuga izina ryiwe kubera atemerewe kuvugisha ibimenyesha makuru avuga ko uyu mugizi wa nabi yaje yiyorobetse mu mugwi w'abasoda bato bato bariko binjira muri ico kigo. Yavuze ko igitero kitabereye muri ico kigo hagati ahubwo cyabereye ku ibarabara riri imbere yacu. Umwe mu bakozi ba leta avuga ko icyo gitero cyahitanye abasoda bato bato bashika kuri 10 abandi barakomereka cyane. Ahandi naho mu ntara ya Puntland sentare ya gisirikare yaciriye urubanza rwo gupfa abagabo 17 bagirizwa iterabwoba mu muhari wa El Shabab bagize ibitero bitari bike muri iyo ntara. Uwundi umwe muri abo yaciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yamara imiryango yabo ivuga ko bemeye ivyo vyaha ku gitsure.
Urakoze Oriane. Kenneth Kaunda yahoze ayoboye igihugu cya Zambia afise imyaka 97 muri iki gihe ariko avugwa indwara yo mu mahaha bita pneumonie mu rurimi rw'Igifaransa. Ibiro vyiwe vyatangaje uno munsi kuwa kabiri ko ariko avurirwa mu bitaro vy'igisirikare ku mugwa mukuru Lusaka. Kaunda yatwaye Zambia kuva mu mwaka w'1964 igihe Zambia yaronka intaya y'ukwikukira yigobotoye Ubwongereza gushika mu mwaka w'1991. Ari mu ntwari ziri kurushi zahabuje akarere ko muri Afrika zikiriho. Yaragize ibibazo vyo mu mahaha vyagumye vyibonekeza mu kiringo c'imyaka itari mike. Roderick Ngolo umwe mu bafasha biwe avuga ko harakarusho kuvyerekeye amagara yiwe uno munsi. Yari yatangaje ku munsi wa mbere ko Kaunda yumva atameze neza. Yari yinjijwe mu bitaro vyitwa Maina Soko Medical Center ku mugwa mukuru Lusaka. Perezida wa Zambia Edgar Lungu yarasavye igihugu ku munsi wa mbere kumusengera. Yavuze ko leta izokora ibishoboka vyose kugira aronswe ibikenewe vyose kubijanye n'amagara yiwe. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanye gusamirana iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije inama rukokoma y'ugutorera inyishu amatati akunda kwaduka hagati ya leta n'abakozi bayo. Iyo nama ihuza ibisata byose by'akazi, amasendika n'amashirahamwe, abikorera utwabo n'abandi. Navuganye n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda. Uvyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije muri iyo nama Rukokoma.
Cyo cyane cyane umukuru w'igihugu yashikirije Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane cyane ku cerekeye gukunda kazi kugwanya ubunyonyezi ibiturire no kunyorora amatungo ya leta, akavuga yuko naho hatabaye gukunda kazi no kwitaho akazi kurusha gukunda umushahara abakozi ba leta baronka ku kwezi ku kwezi mudashobora gutera imbere. Yanavuze ko kandi amatati hagati y'abakozi n'abakoresha azokwamaho mu gihe abakozi batarashobora gukunda akazi, akaba rero ahamagarira cyane cyane inzego za leta hamwe n'amashyirahamwe ya leta kugerageza gukora bateza imbere igihugu, bitaho umwimbu, bitaho ibyo kuzana ibishasha innovation, aho kwama barindiriye umushahara wo ku kwezi ku kwezi. Umukuru w'igihugu aranagabisha abatwara amashyirahamwe ya leta amwamwe nka rejide zo ritanga amatara n'amazi cyangwa Yonatel rijejwe gutuma na tumana ko amakuru yuko abatazoshobora kuduza umwimbu bazokurwa mu kazi kabo ka minsi yose maze hakazanwa abashasha.
Naho kuvyerekeye abakozi ku ruhande rwabo n'amasendika yabo nibihe bibazo bashikirije
abasanukira amasendika cyane cyane bavuga yuko iyo umukozi ahembwe ariho aheza agakora neza bakagira bati umukozi yabegwa n'impembo ataronse impembo nziza ntashobora kuduza umwimbo, bakavuga bati nibafatwe neza nibahembwe neza abico bita kunganisha imishahara ku bakozi banganya diplome cyangwa impamyabushobozi bakora mu bisata bitandukanye. Ariko nabone bagaruka bakemera yuko hari gihengo haba byerekeye ari kwa ajakazi mu gihe bitaba bikwiriye, ariko bakavuga ko mu gihe hobaho kuja baraganira gati ya leta nabo igihugu cyoseza kigatera imbere. Barashima rero akajyo ko kwama bariko baraganira na ntaryo ibibazo byerekeye umukozi cyangwa umukoresha amazi atararinda inkombe ngo amashyirahamwe ya leta arinde gutembagara n'ibindi, ariko bo bakavuga bati nibabanze bahembwe neza hanyuma bashobore kwitaho akazi no kuduza umwimbo.
Ibihe bibazo bikunda kwibonekeza muri rusangi ku bakozi,
ibibazo bikunze kwibonekeza mu buzima bwa leta muri rusangi n'icambere no guhagarika akazi bikunze kwiboneka cyane cyane mu gisata cy'abaganga cy'ubuvuzi, aho abaganga bakunda guhagarika akazi kenshi na kenshi cyangwa abarimu abigisha amashuri atandukanye, ugasanga nk'izo nzego zibiri mu mwaka barahagaritse nk'akazi inshuro nka zitatu ku mwaka. Ibyo bigatuma rero ibikorwa bimwe na bimwe bica bigindira. Ikindi bavuga ingorane zikunze kwibonekeza abakozi n'akazi ni byerekeye gukura abakozi hadakurikijwe amategeko, maze ugasanga abakozi bagiye kwitwarira leta mu masentare atandukanye aca imanza za leta, ugasanga leta irishe itanze indishyi y'akababaro ku mukozi irengeye umushahara umukozi ari guhembwa nk'umwaka wose. Izindi ngorane zikunze kwibonekeza ni uguha akazi harabwe nkunzi na kamwana wa mama hatarabwe ko uyu wunya ashoboye ikinakiriya. Ibyo rero nabyo muri rusangi abitabye iyo nama Rukokoma yo gukemura amatata akunze kwibonekeza hagati y'abakozi n'akazi, bagasaba ko byo kugwaho maze abo mukozi yabo mukoresha cyangwa leta bose bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo igihugu gitere imbere.
Urakoze Pierre Claver.
Murakoze nama.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, aho ubushikiranganje bw'ubutungane buburira abamenyesha makuru barenga ku mahame agenga umwuga wabo bitwaza ko ari ubwigenge bw'itangaza makuru bagakora inkuru zitera amacakubiri mu banyagihugu. Ido nido kuri inkuru na Asumta Kabo yari Kigali.
Yabivugiye mu nama yamuhuje n'abanyamakuru biga kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu igihugu cyahawe ireba ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Imwe mu myanzuro leta y'u Rwanda yasabwe harimo ko leta isabwa kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru rikakora neza kandi ryigenga. Leta kandi yasabwaga kuvugurura amategeko kugira ngo ingingo zirimo zibuze ubwisanzure bw'itangazamakuru zikurweho, ndetse no kurushaho guha urubuga itangazamakuru ryigenga kugira ngo rirusheho kuba ryinshi. Minisitiri w'ubutabera yongeye kwibutsa abanyamakuru gushishoza ku nkuru bandika birinda icyasubiza abanyarwanda inyuma.
Kuba umunyamakuru ntabwo biguha umutwe uruta uw'akarere kose utuyemo. Urandikira abantu bafite ubwenge, iyo bahaye feedback nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo yagiye guhakanya kanaka. Abari ahantu bya mukozi jenoside yabaye abantu bayireba kandi ntabwo yigeze avuga ngo mpamvuke mujye kwicara, yavugaga gukora abantu bakayumva kodede language bakayumva bakagenda bakicara. Ariko nubona habaye pushback, subire inyuma bakwirutse iki kintu
mumbabarire.
Bamwe mu banyamakuru bakorera inkuru zabo kuri YouTube bagaragajwe nk'abari mu bikorwa byo kuyobya rubanda. Mu Rwanda hagaragara bamwe mu banyamakuru bamaze gufungirwa inkuru bagenda basohora. Urugero rw'abanyamakuru ba Iwacu TV ubu bafunzwe, ndetse harimo na Karasira Aimable uri mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho ibyo avugira kuri YouTube. Uwo munyamakuru Uwizeyimana Louise akora ikinyamakuru Intego wasobanura ko hatabayeho kugenzura itangazamakuru rishobora gusubiza abanyarwanda mu bihe bibi banyuzemo.
Ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri YouTube abantu bareke kubitiranya n'abanyamakuru. Hari abantu bari kuri YouTube bafitemo izindi nyungu nyinshi cyane. Umunyamakuru ni umuntu wese ukurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Muri ayo mahame nta kwangisha abaturage, nta kwangisha igihugu amahanga. Icyo ni ikibazo dufite mu mwuga w'itangazamakuru. Inzego zose zireba itangazamakuru zikwiye guhangana nacyo, bakamenya kwidentifiye, bakavuga ngo uyu ni umunyamakuru ukora kinyabwo nk'umunyamakuru, ikinyamakuru ke cyanditse nk'ikinyamakuru, uyu we ntabwo ari we. Icyo ni ikibazo cyonyine dufite.
Hari abandi banyamakuru basanga kubahatira kwandika ikintu kimwe biri mu murongo wo gucecekesha itangazamakuru. John Williams Intwari ni umunyamakuru akorera ireme.net, ikinyamakuru gikorera kuri YouTube.
Ntabwo abanyamakuru ibyo batanga cyangwa ibitekerezo bitangaza n'ibyo twandika ari uko tugize injiji abo dusesengurira. Ariko ikibazo gihari ni ikingiki: abadutuka, abadutera amabuye, abadusabira gucibwa imitwe, gufungwa, kwirukanwa mu gihugu n'ibindi, ntabwo ariko bose ari abantu nyabana. Usanga ari nk'umuntu umwe ufite konte zirenga mirongo inyinshi za baringa risa n'irifite inshingano rizaba izo ryahawe cyangwa ryihaye ryo kujujubya abanyamakuru bahitamo kuba imboni ya rubanda. Imboni ya rubanda mvuga ahangaha nuko ibyiza bifite benshi bayivuga ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza kunubwo bukeya bwabo bukora.
Hashize iminsi abayobozi banyuranye bagaragaza ko abanyamakuru bifashisha YouTube bagatambutsa imvugo bita ko ziyobya rubanda batazakomeza kwihanganirwa. Ubutumwa buheruka n'ubwatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ributse rimurangira.
Hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook n'izindi, bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya. RIB rero irihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza Abanyarwanda mu kaga basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga, bagamije kugira ngo babone indongo muri kwa gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga. Nababwira nti rwose barye bari menye.
Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka u Rwanda rwakoreye isuzumwa kwiyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Iri suzuma hagati y'ibihugu rikorerwa i Geneve aho usanga ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye byemerewe gutanga imyanzuro nama ku bindi bihugu. Minisiteri y'ubutabera isobanura ko u Rwanda rwahawe imyanzuro 184 kwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 mu byiciro bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu. Hagaragaramo nko guteza imbere ubwisanzure n'imikorere y'imiryango itari ya leta, guteza imbere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye Asumta. Tukivuga ku nkuru ziraba ubutungane bw'itangazamakuru, tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji w'ubutungane Merrick Garland yagiranye inama n'abayobozi b'ibinyamakuru bikomeye kugira ngo baganire ku byagirizo by'uko ubushikiranganji ayobora bwasumye urusaku kuri bamwe muri bo. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru.
Inama yabereye mu muhezo, ariko abari bayirimo batangaje ko Ministre Garland yari kumwe n'abamwungirije bo hejuru n'abajyanama be. Baganiriye igihe cy'iminota 90 n'abayobozi b'ibinyamakuru The New York Times, The Washington Post na Television CNN n'abavoka babyo. Hari kandi n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Reporters Committee for Freedom of the Press riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamakuru babwiye Ministre w'ubutabera ko bakubiswe n'inkuba bamaze kumenya ko igihe Perezida Trump yari ku butegetsi, urwego rwayo rushinzwe umutekano rwategetse ibigo by'ikoranabuhanga bitandukanye kuruha amabanga yose ya telefoni z'abanyamakuru bamwe na bamwe ba New York Times, Washington Post na CNN bakoraga ubucukumbuzi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016. Ministeri y'ubutabera ntiyababwiye icyo gihe. Nyamara amahame yayo ngenderwaho ategeka ko bagombaga kubimenyeshwa. Aya mahame kandi avuga ko nta mabanga y'umunyamakuru agomba gufatwa na guverinoma kereka mu bihe bya nketi ku kintu icyo ari cyo cyose cyaba kibangamiye bikabije umutekano w'igihugu n'uwa rubanda. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ministro Garland yababwiye abo banyamakuru rero ko ibi byose bitazongera kubaho kandi ko nta munyamakuru n'umwe urimo ukurikiranwa mu butabera kubera akazi kabo bakoze mu 2016. Yabatangarije nanone ko yahaye amabwiriza umugenzuzi mukuru wa ministeri ye kugira ngo akore anketi zimbitse kuri iki kibazo. Umuyobozi mukuru wa Reporters Committee for Freedom of the Press, Bruce Brown, yatangaje ko bishimiye ibyo bumvise muri iyi nama. Ati itangazamakuru koko ntirishobora gukora akazi karyo neza niba ridashoboye kugirira ibanga isoko y'amakuru yaryo. Uretse abanyamakuru, Ministeri y'ubutabera yo ku butegetsi bwa Perezida Trump yategetse ibigo by'ikoranabuhanga kuyiha amabanga yose ya telefoni z'abadepite babiri b'abademokrate n'iz'imiryango yabo, nabyo byakubise inkuba. Inkuru imaze kuba kimomo, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe umutekano muri Ministeri y'ubutabera, John Demers, ejo yeguye ku mirimo ye. Yategekaga uru rwego ruregwa kubaneka kuva mu kwezi kwa kabiri 2018 yari yarashyizweho na President Trump.
Tugushimire Thomas.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Urudandazwa ndenga mbibe ni imwe mu myuga ifasha abakenyezi batari bake ku mbibe z'ibihugu gutera imbere. Yamara n'umwuga usaba kumenya ibitari bike bijyanye n'ibihugu byombi umuntu aba ariko akoreramo. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na Madame Manirakiza Godelive ayobora ishyirahamwe Afrabu rifasha abakenyezi gukora urwo rudandazwa neza. Manirakiza atangura asigura ibisabwa mu gutangura gukora.
Mu bisanzwe umwuga nk'uyu w'urudandaza uba rwitwa ruto ruto, ni uko nyine ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi, ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho, kuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha. Rero bimaze kwitwa ruto ruto, abarujyamwo nyine umva bari abantu bafise amikoro make uburyo buke. Ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njya bukambibe, ariko arakora urudandaza njya bukambibe kurumba bafise uburyo bwisununuye. Rero kugomba gukora umwuga nk'uwo n'umwuga udahanitse cyane, udasaba ibintu byinshi, urasaba ko ufise umutahe muto, kuko abari uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyine. Hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe, bigusaba ko ubufise impapuro z'inzira zikiri mu mategeko kandi zigifise ikiringo cyazo. Ikindi bigusaba, biragusaba kumenya amategeko, amategeko yo kujabuka urubibe, amategeko yo gukora urudandaza, kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri. Byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemo, hari n'amategeko ubusize mu gihugu cyawe ukoreramo. Rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose, ikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza, biragusaba kumenya ingene isoko y'iyo ugiye gushorera mu isoko yaho uzodandariza aho usanzwe uba, ingene iyo soko yifashe kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi ndabishora gutya, ndabona ko inyungu ishobora gukuramwo ishobora kungana gutya. Biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe kugira ngo utagwa mu makosa ngo uzane ibiguhombera, uzane ibibujijwe, kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu. Hanyuma kandi ibyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba. Rero ikindi bagusaba ni uguca ku mupaka, ukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ibyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro. Hanyuma n'ibyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu. Nubwo ari urudandaza ruto ruto, nawe urafise uruhara, uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Murakoze cyane rwose, ndumva ko hakenerwa byinshi naho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto, haba hakenewe kumenya byinshi nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ibyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu. Bo yamenya bate nk'amategeko muri Tanzania dufate, bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere yuko bajaboka kuja kugura ibintu?
Kumbibe zose muvuze Tanzania, ariko ubu turiko dukorera ku mbibe zitari nke. Aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo. Hajya ku mipaka haba hariho abantu bahakorera, abakozi ba leta, abakozi ba OBR, ikigo cyegeranya amakori, abakozi b'ikigo kiraba uruja n'uruza ariyo migration. Rero abo bantu baba bari ku mbibe zose, ku gice cy'u Burundi bariho, ku gice cya Tanzania mwavuza ku karorero bariho. Rero icyo gihe amategeko mu gihugu cy'u Burundi, amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto, tugenda tubigisha tubahimiriza tubabwira tuti amategeko akenegwa n'aya, amategeko yo kubahiriza n'aya. Nk'ubu mu gihugu ndetse muri iki muri uyu muryango y'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza. Rero abo nabo bategerezwa kuyamenya, kandi biranoroshye kubera ko ayo mategeko agenga akarere kumwe bwa Afurika y'ubuseruko, Tanzania irimo, Burundi burimo. Aho bagenda bagira ibibazo ni nko muri Congo, batari muri icyo muri Afurika y'ubuseruko. Muri ubwo runani rw'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, amategeko rero hariya baca bakoresha amategeko ya komesa, ugatusanga ba bantu bakora urwo rudandaza. Nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko. Ku ruhande rero rwa Congo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agenga urudandaza ari muri komesa. Rero ku mbibe zose haba hariho abakozi ba leta, hanyuma harimo nabo begeranya amakori, harimo nabo baraba uruja n'uruza. Ubwoho hajemo n'ikiza cya COVID, harimo n'ibindi bisabwa ko umuntu yo bakora urwo rudandaza yigenga akamenya ibisabwa byose. Nk'unye baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba kugira ngo abantu babandanye baza bara uruja n'uruza rusubire rube nka mbere. Rero birasaba yuko uwo muntu agomba kuje gukora urwo rudandaza aba yamenye mbega mukugira ngo wipimishe COVID aha mu Burundi baca amahera angana iki, mbega kugira ngo wipimishe COVID muri Congo baca amahera angana gute. Rero ni ya makuru bimusaba ko aja muri ibyo bikogwa yamaze kwegeranya azi azi intango n'iherezo z'ibyo byose abasabwa. Rero amashyirahamwe atandukanye n'ibyo bisata bitandukanye bikorera ku mupaka biragenda bibabwira amategeko agenga ubudandaza.
Ego murakoze cyane. Hanyuma kandi kubijanye n'amategeko bategerezwa kubyiga kandi ni nabwo uburyo bakwiye gufata mu kuja mu mashyirahamwe nk'ay'iwanyu, muraza kutubwira ingene izo nyigisho muzibafashisha. Ariko kandi ikindi kibazo ni cerekeye amafaranga ibyo bindi bihugu bikoresha, bararonka aho bayahindurira mu gihugu cy'u Burundi ku mipaka, baba bayahinduriye hehe, bigenda gute? Icyo naco nyene cyo ari ikintu benshi bibaza bipfuza gutangura uwo mwuga.
Murakoze cyane. Nibyo baba bakoresha amahera yo ku mukindi gihugu kibanye baba bashoreramwo cyangwa baja kurangura ibidandazwa byabo. Rero ku mipaka hama hariho abafasha, hariho abafasha abo bantu, hariho amazu asanzwe ahindura amafaranga. Rero birabafasha kugira ngo aja mu kindi gihugu yamaze kuronka iryo faranga rikoreshwa mu kindi gihugu. Nivyo mu minsi iheze amazu akoregwamo abafasha guhindura amafaranga amwamwe barayugaye, ariko bajabutse bagajabuka mu gihugu kibanye barasanga hariho aho bashobora guhinduriza amafaranga. Rero burya n'abakora umwuga wo kuvunja amafaranga nabo nyene nabo bajana n'ibihe, abajana n'ibihe barabona mu gihe abo bantu ujabuka bataronse amafaranga yo mu kindi gihugu ko bashobora kuhahombera. Urashobora gusanga ifaranga ryaduze hariya ugasanga ibyo wari wategekanije kugura biciye bikubana bike. Rero ayo ni n'ayandi makuru nayo bategerezwa kumenya uko uko akarere kameze iyo bagiye kugurira ibidandazwa.
Yego murakoze cyane. Rero mwogira ko mutubwira ingene ishyirahamwe Afrabur itunganije kuri iyo mipaka canke hagati mu gihugu kugira ngo mufashe aba bakenyezi baja muri uru rudandazwa twumva rukenewe kumenywa ko byinshi mbere yo gushoka umuntu arujamwo. Inyigisho za Afrabur zitunganyije gute?
Murakoze cyane. Inyigisho za Afrabur cyane cyane kuri abo bakenyezi bakora urudandaza ruto ruto bajabuka imbibe, inyigisho tuzitanga mu mashyirahamwe. Dushyirahamwe abantu abakenyezi tukabashyira hamwe kugira ngo bari kumwe ibyiyumviro birafata umurongo. Hari uwuba yari afise icyiyumviro cyo gukora uburyo budatomoye, ariko kubera ari kumwe n'abandi biramuhindura ibyiyumviro, biramutuma ahindura ingendo. Rero tubashyira hamwe kugira ngo bashobore kuronkera inyigisho bari hamwe, bagire ishyirahamwe. Bahejeje gukora iryo shyirahamwe mu nyigisho zindi tubandanya tubaha ingene batunganya iyo shyirahamwe, ingene batunganya imigambi, ingene batunganya icyo gikorwa cyabo, urudandaza rwabo, ingene barutunganya neza, ingene batunganya umwanya mwabyumvise ko abanyamakamba babivuze kugira ngo w'umukenyezi icyo gikorwa ariko arakora ntihagire icyo cica mu rugo ahubwo kize cunganira mu rugo ukuvuga tumwereka yuko akora urwo rudandaza rwiwe mugaba adahevye ibanga ry'umukenyezi mu rugo iwe ryo kurera abana no gutunganiriza urugo.
Nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Ndabatumira no kubandanya.